mukomeze kugira weekend nziza.
Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo. Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo.
Ndabasuhuje bakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mudukurikira kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro dusangira ijambo uyu munsi turibanda cyane ku kibazo cy'impunzi. Ndaha mikoro mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru akorera mu Rwanda.
Urakoze Etienne Karekezi Washington DC kuduha ijambo. Pierre Claver niyo nkuru tugiye kumarana iminota 30 dusangira ijambo. Ndabaramukije ndabifuriza n'ikaze muri kino kiganiro. Ndaramukije n'impunzi z'Abarundi ziri mahama mu Rwanda, Induta, Imutenderi na Nyarugusu muri Tanzania, Irusenda muri Congo ni na Kivare mu Buganda, ari nabo ahanini tugiye kumara umwanya tuganira. Aha twokwibutsa ko ishyirahamwe mpuzamakungu HCR gita impunzi ku isi rivuga ko impunzi z'Abarundi zikiri muri ayo makambi zirenga 270,000. Ikiza cy'umugera wa corona cyugarije isi haraheze umwaka n'igice, nticasize inyuma Abarundi bahungiye muri ayo makambi y'impunzi mu bihugu bitandukanye by'akarere ka Afurika y'ubuseruko. Mu ikambi ya mahama mu Rwanda ingaruka za mbere ni yugagwa gikambi, ahata usohoka atanu winjira kiretse ku mpamvu zikomeye. Iyo ngingo yafashwe n'ubushikiranganji bwitaho impunzi MINEMA. Icakurikiye n'uko ubuzima bwaruriye abahungiye muri iyo kambi bemeza ko ibiciro by'ibiribwa bya nkenerwa byaduze ku rugero ruteye ubwoba.
Barasumira mu masoko atandukanye, icyo tubuze mahama tukagisumira mu Kabeza, ariko ubu harabari bashoboye no kugenda mu giturage kurima, ariko bagacingeri inshuro bakagenda bakaronka nk'ayo majanirwe bakayasumisha, ariko ubu nyine baratekereje n'inzara ibakubita gusa.
Ibiciro byaraduze, ikiro cy'ibitoki kiragurwa hagati y'150,000 180,000 bitewe n'uko iyo biva bimeze. Ikiro cy'ibiraya n'150,000 hagati y'150,000 n'300,000 n'umuceri nawo ugeze ku 1,000,000 kiro hagati y'190,000 n'1,000,000. Imbere yuko korona itera ibitoki ntibyagurwa ku kiro mu ikambi, ibiraya byaragurwa 200,180,000. Ariko urumva uko bigeze hagati y'150,000 n'150,000 n'300,000 bitewe n'ubwoko bw'ibiraya ukuntu ari byiza. Yego, ibijumbu byandwa bisanzwe umuturi w'200,400 ajya amafaranga batanga buri muntu. Sinovuga ngo ntadukwira kuko ari usanga ari biharuro mpuzamakungu, ariko byahora bisahirizwa. Ayo magarama yahora asahirizwa n'uko abantu bagenda biyungunganya hanze y'ikambi. Urumva hari hakabura.
Uko kudasohoka ikambi kwatumye n'indero y'abana cyane cyane y'abakobwa itituka nk'uko bivugwa n'uyu muvyeyi. Arasigura n'ingene ubuzima bwahindutse cyane mahama kubera ikiza cy'umugera wa corona cyatumye n'ibiribwa bahabwa bigabanuka.
Hariho n'ukuntu COVID-19 yagize n'ingaruka ku mibereho y'abantu, ku buzima bw'ingo n'imiryango. Yaratumye haba igwirirana ry'abantu, abantu baguma ngaho ataco bariko barakora, ugasanga nta kindi bakora atari kubyara, atari kugira gute, ku buryo kubera naha bagiye barugara amashure, abana babigeme barashurashujwe, baratwara inda zitifuzwa. Ku buryo muri iki kiringo cya COVID-19 abakobwa batwaye inda ni benshi cyane, ndetse n'abagore bari mu ngo babyara ni benshi cyane ugereranije no mu gihe gisanzwe. Turavye nk'ingaruka za COVID-19 ku magara y'abantu ngaha mu nkambi ya mahama, byaratumye abitura kwa muganga badashobora kwakigwa bose kubera kwa kugabanuka kw'ibitigiri by'abantu bitabira mu kintu. Ugasanga ntibacakira abantu 100%. Ibyo bikaba byarateje n'ikibazo kubahora baronka amatransfere yo kuja kwivuza Kigali kuri Seha haba kuri Sehashka haba kuri Kanombe haba muri kuri hopitale y'Indera abo barungika ku ma examen ya za Faisal n'ahandi byatumye bihagarara mu ntumbero ngo yo kubahiriza ingamba zikiza cha COVID-19 nga mu nkambi hariho ibikorwa bimwe bimwe byahagaze byaba iby'ubucuruzi uburimye n'ubworozi burajogwajogwa ku buryo byatumye bitera ubukene ngaha mu nkambi y'impunzi ya mahanga borozi b'ibitungwa boroyeza inka impene imbata inkoko dendo ingurube ntibaronka aho bashorera ibitungwa byabo narijya amarestora n'ububare byugawe ibyo bikaba byatumye ibitungwa bigwirirana ngaho bitaronka isoko kuko iyo hari ubukene no mu nkambi impunzi ntiziheza ngo zigende zigure ibitungwa ngo zibibage zibifungure iyindi ngaruka ya COVID-19 yaragiye ku bucuruzi abantu ntibakirangura neza kubera atamwidegembyi wari uhari hanyuma kubera n'amasaha yo gupfunga bacuruza amasaha make ugasanga ibidandazwa byabo ntibisohoka kandi imisoro yoyo idahagarikwa gutangwa ubwo rero abacuruza ntibagishoboye kuja kurangura ntibashobora kuja kurangura hanze ndetse n'abari mu nkambi ntibashoboye kuja gusumira kure mu ntoze aho abanyarwanda bari baba kubera ingamba ziba zarafashwe amashirahamwe nayo ne byayagize ku ingaruka kubera amashirahamwe yarasambutse abantu ntibagishobora guterana ngo bakore inama bavugane ibikorwa byokorwa mu mashirahamwe ibyo bikaba byateye ubukene bwinshi cyane ngaha mu nkambi ya mahanga ikintu ciza cavuye muri COVID-19 twabonye ni umuco wo kuguma abantu bakaraba intoki byatumye naho abantu biyumvira ati naho iki kiza cya COVID-19 cohera gukaraba intoki bikwiye kubandanya kuko ni umuco mwiza cyane
izo ngaruka zarashitse no mu Banyarwanda babana n'ikambi ya Mahama Karamuheto Claudius n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mahama iyo kambi irimwo
birumvikana icyorezo cya COVID-19 ingaruka ntizabura bivuze ko ubucuruzi bwari buhagaze bivuze ngo abanyarwanda bacuruzaga hanze y'inkambi ubucuruzi bwabo benshi bwasubiye inyuma ndetse n'abarundi bacuruza nabo hari abafite ntibabujijwe gucuruza ntabwo bose hari abacururiza mu nkambi mbere n'abacururiza hanze birumvikana ko abacururiza hanze nabo ntabwo bemerewe gusohoka ngo bajye mu mirimo y'ubucuruzi ya buri munsi urumva ko hari ingaruka mu bukungu n'imibereho byagize
icyo bikoze ubuserukira komite y'impunzi z'abarundi muri iyo kambi ya Mahama Jean Bosco kubishatse asaba impunzi kuguma bihanganye basonze bigumye ariko bubahirize izo ngingo zo kwikingira
natwe turafise ubwoba nk'abandi bose ariko hose ingingo zarafashwe ku byerekeye isuku zakandagira ukarabe hose zirahari kandi abantu hahora hagera abantu bashika kuri 50-60 ariko uno munsi bakira abantu 10 gusa kandi bagatatana ku buryo ya metero bavuga yuko umwe n'undi abahari natwe twafashe nuze ingamba z'uko tworaba ko twokwicungera no gukaraba no kwikingira mu nzira zimwe n'izindi
abatari bake barenga ijana mu ikambi ya Mahama barafashwe n'ikiza cy'umugera wa corona nk'uko ibitigiri by'ikigo cita ubuvuzi RBC kivyerekana gusa Andre Vuganeza atwari ikambi ya Mahama agaserukira ubushikiranganji bwita impunzi Minema arashima ko atabenshi bahasinzikariye nubwo hari abahasinze ubuzima arahumuriza ko naho abagwayi basabwa kuguma mu nzu batanduza abandi
muri urwo rwego buri gice kigiye gutaha tugipima COVID-19 kuza n'ubundi bushakashatsi bwo kureba uko byifashe bwakozwe na RBC aribo bariya 26 mperuka kubona abo bantu bose rero barwariye mu rugo kuko hari gahunda ya leta y'uko umuntu wasanzemo COVID aguma mu rugo kugira ngo hari n'abarenga 18 bo banakize
nta makenga mufise ko bashobora kwanduza abandi muri community babana
oya ntabwo babanduza kubera yuko iyo umuntu arwariye mu rugo agira uburyo yitabwaho budasanzwe ujya mu rugo iwawe tugasaba abaturanyi bawe ko bamenya ko ufite ikibazo no mu muryango bagasaba kuguma mu rugo, hari uburyo tubafashamo dukoresheje abakangurambaga b'ubuzima n'abashinzwe ubuzima mu nkambi, kuko umuntu buri munsi asurwa n'umuganga. Hanyuma iyo hashize iminsi 7 turongera tukamupima twasanga yarakize agakomorerwa, none akaba yakwemererwa kuva mu rugo, ariko akenshi duhita tubyutse dosiye yo gutaha akitahira. Ubu ngubu inkambi yose harimo amabwiriza yihariye yo kwirinda COVID, ni ukuvuga ngo haba mu isoko, ni ukuvuga ngo ahahuriraga abantu benshi bagomba kuba bake bishoboka, kandi ibyo bintu bikagenzurwa, kuko dufite abakorerabushake, dufite n'imiryango ishinzwe ubukangurambaga ku bijyanye na COVID, iba igenda kuri karitsiye mu zigize inkambi yibutsa abantu ko dufite COVID. Ikindi abantu bose bambaye udupfukamunwa, bafite ibikoresho bihagije byo gukaraba ahatangwa serivisi hose, umuntu yinjiye apima umuriro kandi akanakaraba, ndetse no ku masoko yinjiye mu nkambi ushatse kuhinjira arakaraba, kandi n'abacuruzi bacururizamo niba kigeranije n'abari bahari. Hanyuma nta kabari gakora, nta mahugurwa dukora cyangwa inama bihuza abantu benshi mu rwego rwo kwirinda yuko hazaho umuntu wanduye akanduza abandi. Nta n'umuntu wemerewe gusohoka mu nkambi nta mpamvu igaragara itumye umuntu asohoka.
Ubu winjije muri iyo kambi usanga impunzi zose zambaye udupfukamunwa, hari n'ibibanza byinshi byo gukarabiramo. Ikigomezo Shalom nico catowe ngo gikore udupfukamunwa bambaye. Marguerite Barankitse yashinze ico kigo gifasha impunzi arabishima, yabwiye Ijwi rya Amerika ko bigaragaza ko impunzi nazo nyene zizegwa, kandi bikagaragaza ko impunzi nazo zifise ico zishoboye, kuko zimwe muri izo mpunzi zirimo hama arizo zishona ubwo bupfukamunwa.
Kenshi impunzi bamabibaza bamuvuga nk'umuntu aje kugorana, aje gusaba, aje gutega amashi, badufashe nk'abantu baje kushira hamwe ingufu ngo bakore ibikorwa birama bihanicigwa ku bandi bantu bose bakirindiriye baguma bicaye barindira ngo ryashira hamwe mpunzamakungu riraba impunzi, ngo niryo ritegerezwa kubavuza, niryo ritegerezwa kubagaburira, niryo ritegerezwa kubigisha. Nibavuga ati bagende muri iryo shirahamwe, bavuga ati turafise ubwenge, turafise amaboko yo gukora, twebwe tunganire gusa muduhe ikibanza dushobore gukora, kuko turi abantu nk'abandi ntitumugaye. Nuko baje kuraba hanyuma bakadusaba ngo dukore eshantiyo tuzibereke, babona rero kudushyira kuri urwo rutonde, kandi bararaba n'ahantu dukorera ko hari isuku, ko hariho ibikwiye byose kugira ngo dukore. Urabona kubona uri impunzi uri kurakorera impunzi bene wanyu bitanga n'icigwa kuri ayo mashyirahamwe yose y'abagira neza, kuko bama bibaza ngo izo mpunzi nizo gufashwa nizicarenga. None twaberetse ko izo mpunzi twaje kugira ngo izindi impunzi zifashe izindi impunzi zishore n'ahandi, tuzobishyira ku isoko biriko etikete ya Maison Shalom Elite. Nabwira nti nta mwuga udakiza kiretse umwuga wo kwiba n'uwo kuroga. Rero ndababwira nti naho muba mufise amadiploma hanitse reka mwitunge, kuko ngaha mu ikambi abantu barakeneye kwambara mubarire uniforme muzozishora muri yadra. Ni byiza rero no kuri abo bazibukura mu cibo, kukubera imaske twebwe twayishize imwe ku mafaranga 800, none nibaze nko ku munsi bakoze ama maske 2000, nibazosubira kwa mabazirinze bazoshobora kugumana iteka naho boba barahunze.
Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo.
No mu gihugu ca Tanzania ikiza c'umugera wa corona kiriyo yamaraha nko mu ikambi zitandukanye zanduta Mutenderi na Nyarugusu, ico kiza bacumva ku matwi gusa. Ico bikoze ingaruka zozo ntizibuze, bemeza ko batakironka n'ingene baja gucingero kubera ikambi zugaye n'amasoko y'indana kaba yarugawe.
Ko atanabaza kutubara ati nimwirinde corona, ati nyamara bimeze kunuku nuku no bufukamunwa bari baraduhaye benshi barabutaye imbere abantu bigira kuri kwami cyesa abantu bakarundana bakaramukanya kuri kwamye jembo nayo ukomenga berikaza iratumara twebwe nta gisivye.
Mu bisanzwe bwe ntitubona ukuntu corona twavuga ngo irikingiye kuko igihe bavuga ko corona ari nyinshi cyane twarabonye amashyamba atandukanye yarazanye ibintu byo gukarabiramwo irazana amasabuni baraduha n'udufuka munwa ariko gushika ino saha ivyo vyose byaraheze rero dufise impungenge nkizo kuko umwana umwaya makambi dushaka kugira ikibazo kivanye niyo ngwara kandi narijya bavuze leta Tanzania bavuze ko atabantu bo kwiyugara abantu batokwiyugarana ngo baje mu byo bita quarantine abantu bumva ari gukora ukuri kwami
ku kintu cerekeranye niyo ngwara ya corona iraduteye ubwoba cyane twebwe abantu b'impunzi kubera hano mu buhungiro bisaba ko umuntu agenda kuganira na mugenzi we umanyi wari wose none hano nta bintu by'ibikoresho dufise yerekeye nk'utudumu utudobo agasabune gucyo
yewe ni turasaba ko yoduha ibikoresho byo kwikingira iyo ngwara ya coronavirus kaduha ibikoresho byo kwikingira ku munwa no mu ntoke ikaduha n'ubudumu tugashyira ku mabarabara no mu mihana n'amasabune nk'indobo kugira tuyikingire agerageza kutwigisha ingene twoyikingira mu bw'ibyo bikoresho tutabifise ntitwoshobora kuronka ingene tuyikingira urabona hano amahera turonka ngo tubigure tutabifise rero ntibyoshoboka ingene twoyikingira
kuko dusa impunzi birashagoranye twegeranirijwe hamwe kandi nta bantu bariho tubona bashobora kuba bodufasha mu maguru mashya kugira ngo ntitwandure uwo mugeni
ntabwo leta ya Tanzania tuyisaba yuko yoza n'abaganga bakomeye hanyuma kandi baducungere bikwiye batuzanire n'imiti hafi kuko batayizanye hafi turabona yuko gishyize mu mpunzi hoho ko bukora igita
twere icyo twasaba amashyirahamwe atandukanye yuko yongera akatugarukira ku bijyanye no kuduha udufukamunwa kuduha amasabuni ariko kandi bakaza baragenzura uruza n'uruza kuko kare hariho ibipimo bitandukanye abantu barapimwa abantu baravyitaho barakaraba ariko ubwiye kuraba ku mantuze yose atandukanye nta kintu na kimwe kiriko kirakorwa rero tukagira impungenge ku mwana n'umwanya twebwe dushobora kugira ikibazo bivanye n'iyo ngwara hamwe yogeye inda yaduka ikadushikira narijya abantu benshi binjira bava mu Burundi ari benshi baje mu makambi tugasaba leta rero n'abajeje intwara ko bashobora gukurikirana icyo kibazo baba badufashije
muri iki gihe ico gihugu cafashe nkankama ico kiza ndetse umukuru w'ico gihugu umufasoni Samia Suluhu Hassan akakira incanco zitanzwe n'igihugu ca leta z'ubumwe bwa Amerika izo mpunzi zisaba guhabwa ibikoresho byo zifasha kwikingira ndetse n'incanco zikazoshikanwa mu makambi y'impunzi
icya mbere je mbona cyokorwa nuko zibiri ruja n'uruza mu nkambi kuko umuntu aravye Burundi ukazubona ari mu nkambi umuntu arava handa akava ikigoma akava Dar es Salaam ukazusanga ari mu nkambi umuntu yava he kumva ngo atari mu nkambi nta ruja n'uruza rero ruzibiwe ruhari kubera nubwo ugenda ukavuga ati nyamarurya ndamubonye yarahungutse yongera aragaruka naho twara police uzubona agaruka mu kanya gatoyi bacha bamurekura none we wumva yuko ngahumva umva twebwe none dukingiwe gute mu gihe n'uruza n'uruza rurenze hanyuma bakatwongereza ibintu by'amasabune akaba menshi yo gukaraba bagashyira ibituo byinshi byo gukaraba abantu bakaronka amasabune muhira bakaraba abantu bakaronka ubundi bufukamunwa eka kira kintu kikaboneka tukabona yuko batwitayeho nayo ubundi uri kurazunguruka nubwo woza ubunyene mu nkambi ukazunguruka ntiwopfa warabonye yuko hari ibintu bya corona bihari womenga nta n'iyo ngwara iriho
naho hatoba ibyo no mu buvuzi busanzwe bufasha impunzi ngaha nta kino na kimwe badufasha n'umuntu niyo bagwaye malaria ntibamufasha na cyane cyane tugasaba yuko boduha nk'udukoresha two kwikingira na cyane cyane nka kujya ku ntwa tubwiye ngo dukarabe isabune bakadufashisha ijya sabune ya omo bakaduha tujya dukoresha dusanzwe bakoresha mu bantu bikingira impuze ya iyo corona nka cyane cyane nkaho tugenda kugenda turakunda kugenda ahantu hikoranayo dukunda gupokerera injya iyo turiko turareba rero ubufasha bwo kuntu kwirinda corona tubona tanti kintu na gito cyo dufasha ahubwo twasaba amashira hamwe asanzwe afasha impunzi ko yo hagarariye ikibazo cye kijyanye n'ubuzima bw'abantu n'amagara y'abantu n'iki kiza cya corona bakaduha ibikoresho byo dufasha mu gihe turi ngaha mu buhungiro
dusangira ijambo
dusangira ijambo
dusangira ijambo
no mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hariyo inkambi z'abarundi irusenda ingengo zo kwikingira COVID-19 ndizikurikizwa nk'uko zimwe mu mpunzi zibivuga
bavuga mu ngombwa barahuhimiriza kugambara ntibabikurikirana ko tubwambaye twese nubwo tubwambara tubwambara ifyeri urumbushira munsi y'agasakara ngo kitwa gurambaye gafukamunwa ntababikontorora abiyo mirongo dutonze turegerana kuyo zantambuko bavuga ntazihari kwakuramukanya kwaguhoberana mu nda ni bya bindi nyereka kandi byo batwigisha ko byo bikingira corona rero byo mbona ha mu nkambi n'ukuri bya corona tutunzwe n'Imana gusa Imana ni kidukingiye nane kugira ngo ufatwe nk'umwe cyangwa babikoho natwese rero twasaba abatujejwe baduhimiririze cyane kandi bakurikirana abantu bivanye na bijya bitegiri basigura byo kwikingira uvuze corona virus babishyire mu ngiro nabyo babikoreshe
nkaha mu nkambi uravye abantu ukuntu ikambi ri sur peuple chatubona ko ikambi hariho mi chance yo kugira ngo icyakiza kihashike byoroshe kubera hari abava hari yabagiye kuhiga ubuzima bakava mu mihinga itandukanye bagahurira muri ya kambi rero bamaze kuza uravye ukuntu abibabo babakira babakirana igishika cishi cyane atakwiyumvira yuko coronavirus ishobora kuba ije izananye nabo bantu bavuye hanze y'ikambi rero yinjiye mu nkambi binjiye mu nkambi ukacubona ko hariho opportunite ya ngwara kugira ngo ibe yo kwinjira mu ikambi byoroshe
yukuri iyo ngwara turayumva ku maradio ntiturayibona kuntu twongaha mu nkambi ya Rusenda nka twebwe tuyikingira tubona nko kutiyo turi mu mapokezi batubarira ati dukaraba amazi twambara dufuka munwa ibyo ni byo twovuga twebwe nka mu nkambi ya Rusenda twa dukoresha mu buryo bwo kwikingira iyo ngwara gusa ntiturayibona ntituzi ngo ifata uko ntituzi ngo izana nahe ubwo rucancu turumva ko baruvuga ariko ntago turabona kandi naho twaba tugumva radutera makenga none twumva aho hari ingwara aho nyine barasigana kugira ngo bagwakire nka twebwe nk'impunzi zo mu nkambi ya Rusenda n'ukuri kugira tugwakire turabona ko dutera makenga twosaba ko mbere yuko banza kuduhugura rucancu bo banze bakatwereka karorero bo nyine mwabo baruzanye basa kabo bahera ko mu kwikingira hamana twakabona kudukinza natwe tugakingirwa uko biraduteye amakenga hamwe hamwe twumva ko bishobora kuzamwe nk'ibintu by'ikidodo hari twumva ko nabazitewe ahubwo mengo ni yangwara baba ariko barasansibiriza bayinjiza mu bantu ibyo biraduteye amakenga mu nkambi yacu ya Rusenda
kwanza aha mu isoko yacu muri Rusenda ntaho dufise dukaraba twinjira mu isoko aho rero by'ukuri twosaba nk'abantu bari kubakingira corona bashireho ikintu cyo kuza turakaraba twinjiye mu isoko tugakaraba twava mu isoko tugakaraba kuko mu isoko tuba twaramukanije n'abantu irema mw'abantu inkunde abavibuka bubararema abavaza buvira bararema mw'iyo soko rero n'ukuri turasabye baturonderere ikintu cyo kuza turakaraba twinjiye mu isoko
ico kiza cy'umugera wa corona catumye fungurwa bahabwa zigabanuka bigatuma ubukene bwugariza imiryango muri iyo kambi
Jeni batako ingaruka ari nyinshi cyane kandi nyinshi kuko icyambere twohera kone kijanye n'ubukene abarefije bagize biturutse kukuba amashyirahamwe agaragaza gufasha impunzi kuma yidoga ko ifashanyo nyinshi zahora ziva mu bihugu byahora bitanga ifashanyo byasikiwe n'iyo ngwara bitewe n'iyo ngwara rero bigatuma ubufasha bwahora baduha bugabanuka amezi atanu amezi atatu amezi anagahera ntakintu na kimwe rekaba radufashisha aho ikigeretse ko kandi ubu turafise n'ikibazo cy'abana basigaye batiga kugeza naho batubwira ko twashobora kubarihira amahera y'amashuri nabyo ne bakavuga ko ubufasha bwahora buja mu gufasha abo bana kugira bige nabyo nyene araho byaturutse
nibaza ko ako karanda katagifise ingaruka mbi kuri twebwe gusa badandaza mu ikambi ya Rusenda kagize ingaruka mbi no ku bandi badandaza bo mu isi yose rero nkatwe nga mu ikambi ya Rusenda natwe karatugize ku ingaruka mbi bivanye n'uko ibidandazo watwahora tuja kurangura hari ibyo wasanga biva hakujya imipaka bijabuka ibihugu ugasanga umuntu bisaba ko yishyikirayo imbere ya covid ariko ubu ntibishoboka ko umuntu agenda bisaba ko umuntu akora amatransfer y'amahera aho rero hari gihe usanga warungikanya amahera umuntu wayamurungikiye akakwihakana akavuga ati amahera nayo nabonye kandi amahera yamushyikiriye ibyo byose ugasanga n'ibibazo rero natwe nk'abadandaza mu ikambi ya Rusenda cyo kimwe n'abandi tuvuga ko coronavirus twavuga ko ari ibyago byashikiye isi natwe turabibona kandi byaradushyize mu ruhombo rukomeye
vraiment mbona ko uburyo bwo kuyirinda bigoye bivanye n'uko honyene bigaragara ikambi yacu biragaragara kumengira irakonje irakanye muri iyi minsi bivanye n'uko ifashanyo ninke bice bigaragara mwo rero ko no mu bijyanye no kwirinda iyi corona ataburyo buhari biragoye ko abantu ushobora gusanga amastricture cyangwa imigwi ishobora kubandanya isansibiriza abantu kubijyanye no kwirinda corona ibamike kuko ahantu abantu bashobora guhurira ari benshi nkavuga nko mu masoko usanga abantu barenze ibihumbi n'ibihumbi mu bubare butandukanye ngahe iwacu aha hegereye inkambi no mu ikambi mu Rusenda ugasangana abantu ni benshi ibyo navyo bikaba biri mu byo tuma mu gihe kayimwe yobonekana abantu nka bose hano mu Rusenda two kwandura icyo kiza cya corona
dusangira ijambo
dusangira ijambo
dusangira ijambo
no mu ikambi impunzi na Kivale mu Buganda ico kiza c'umugera wa corona kiravugwayo yo kambi irimwo impunzi zari ngibihumbi ijana na 40 zituruka mu bihugu birenga 10 vya Afrika muri abo abarundi barenga ibihumbi 51 ikiraje ishinga izo mpunzi nuko ikambi yabo yugaje ikindi naco nuko hari abanonse incanco ariko bakaba bazironse kera nko mu kwezi kwa mbere n'ukwa kabiri uyu mwaka ariko gushika n'ubu bakaba batararonka igice chakabiri chizo mchancho bakaba bafise amakenga yuko ugwa mbere baronse rushobora kutazogira ico rubamarira bagasaba igihugu c'u Buganda gukorana n'ishiramwe mpuzamakungu HCR kugira ngo izo mpunzi zironke urucanco gwa kabiri ico bita mu gifaransa doze ya kabiri kuko ariho urucanco ruheza rukagira ububasha bwo gukinga ico kiza c'umugera wa corona izo ngaruka n'amareta yakiriye izo mpunzi arazi ko zibangamiye abo banyagihugu mu Rwanda umunyabanga ahoraho mu bushikiranganje bwitaho impunzi Minema Kayumba Olivier yasiguriye ijwi rya Amerika ko leta igerageza gufasha impunzi gukora imigambi mito mito kugira ngo izo ngaruka ntize basinze kaze yongera ko babandanya no kuvugana n'imijyango mpoza makungu yitaho impunzi kugira ngo icyo kibazo gikemuke HCR ishami gishami mpoza makungu ONU yita impunzi ku isi rivuga ko ribabajwe nuko ikiza c'umugera wa corona catumye abafasha iryo shirahamwe bagabanya imfashanyo bigatuma imfungurwa n'ibindi bikoresho mu makambi y'impunzi bigabanuka cane cane ayari mu karere ka Afrika y'ubuseruko n'ihembe rya Afrika ya Maratina Geli umuhanuzi mu byo kumenyesha makuru mu biro bya HCR i Nairobi muri Kenya bishinzwe ico gisata ca Afrika yabwiye ijwi rya Amerika ko HCR kariguma risemerera ritabariza impunzi kugira ngo agafashanyo gasubire kuduzwa umuvugizi wa HCR mu Rwanda nawe yabwiye ijwi rya Amerika ku Rwanda rwateye intambwe nziza yo gukingira impunzi mu ncanco ziriko ziratangwa ubu abakingiwe barenga 15,000 abenshi bakaba arabo mu bisagara gusa ubushikiranganje bwitaho impunzi bavuga ko n'ababo mu makambi y'impunzi atandukanye nabo nyene bagiye gushikirwa imbere yuko turangiza kino kiganiro reka tubibutse ko ishyirahamwe mpuzamakungu HCR gita impunzi ryerekana ko igihugu cya Tanzania aricyo kirimo impunzi nyinshi abarenga 133 hagakurikira Ubuganda burimo abarenga 51 u Rwanda rusigayemo abarenga gato 47 nayo Congo kikaba kirimo abarenga 43 ishyirahamwe mpuzamakungu HCR gita impunzi risemerera risaba ibihugu bitandukanye kwitaho by'umwihariko impunzi kugira ngo nazo zihabwe incanco zo gukinga ikiza c'umugera wa corona. Inshuti namwe bakunze bi radio ijwi rya Amerika aniyo duciye dusozerera kino kiganiro dusangiye ijambo c'uyu munsi. Pierre Clavier niyo nkuru twari duteramanye ndabifurije umunsi mwiza mugiraho mubambwe bahwe na cane cane mubandanye kwikingira ikiza c'umugera wa corona.
Turamushimiye mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru namwe aho muri hose mutwumva ndabashimiye mbatumira kandi kujya mutugezaho ibitekerezo byanyu ibyifuzo n'amakuru hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi. Dusangire ijambo. Dusangire ijambo.
Chutizi jwiri ya Amerika, uretse kure FM, musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.